Shabana ngo biwe hindure mu nyenda ngurizo biwe nguyike mu